Igihe cy'isaha zitanu z'agatondo niho yatangura kumvirizwa nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Mu bacamanza bamwumvirije harimo Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare ntahinyuzwa y'Uburundi. N'urubanza rwumvirijwe mu mwiherero nk'uko izindi manza zose ziburanishwa ku ifungwa n'irekurwa ry'agateganyo zigenda mu Burundi. Abacamanza bagishikara abakozi batari bake y'iperereza baroye muri komisari ya kurondera polisi Sinzi, baciye baza barakubura nta n'umuntu bakiraze hasigaye. Yewe n'abakozi b'ikigobu hakijejwe inyubako bariko bakora imirimo yo gusanura ibohero rya Gitega bose basohoye ubutarariye. Niko babibonye babwijwe rya Amerika. Bamwe mu bamenyeshamakuru bo ku murwa mukuru wa politike bari umutima amenyo barahaguma. Naha polisi bashatse kubirukana, Bwana Gateretse yatwara sentare ntahinyuzwa yabibukije ko amategeko y'igihugu abemerera gukurikirana imanza. Gusa yatwibukije ko mu manza zose zo mu gisata cya Chambre de Conseil imanza zamaze mu mwiherero wadusaba kuzorindira umunsi hazoba intahe cyese buri wese yemerewe gukurikirana maze aratureka tuguma hanze y'ibohero. Niko mu bamenyeshamakuru bari bahari yatashimye ku mwidondoro w'umenyekana yabwijwe rya Amerika. Aho bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari bahagaze ntihari kure y'imodokari yarimo umukobwa wa Jenerali Bunyoni yari yaje gukurikirana yumvirizwa rya se ari kumwe n'umushoferi n'umwe mu bamucungerera ubuzima. Uwo mukobwa yarungitswe ku metero 500 uvuye ku mwango w'urwinjiriro rw'ibohero rya Gitega nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Ingingo y'umucamanza yabwirizwa kumenyekana amasaha 72 hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Icyo gihe nibwo bizomenyekana niba wahoze n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi azokomeza kuburana yidegenza canke naho ari mu munyororo. Ariko akurikijwe amakuru y'ijwi rya Amerika rifise azokomeza afunzwe kubera n'ikibanza yazanywemo mu ibohero rikuru rya Gitega catunganijwe ku buryo bigoye canke bidashoboka ko ariwo hatoroka. Iruhande y'icyumba ciwe hari abapolisi benshi bari mu kindi cyumba batamucungereye ubuzima nk'uko vyahora, ahubwo bama barikanuye kugira ntaka kaze. Kuri uyu wa kane mu ijoro abandi bagabo babiri bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho yahora. Ni Colonel Desire Uwamahoro yahora atwara igipolisi kijeje kurwanya imigumuko, hamwe na Samuel Destino Mfuranzima yahora atwara igendereza mu ntara ya Makamba mu manuko. Uwa mbere yahora afungiwe igitega yari yiriwe arumvirizwa hamwe na Komeni Niyonsaba yahoze yajejwe kubakira Rengiyome Bunyoni. Wumvirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura maze Niyonsaba asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega aho shebuja bohewe. Bunyoni afite uruhusha rwo kwakira bashitsi no kurabwa mu ibohero ku minsi ya mbere ya gatatu n'iya gatanu. Bazoronswa iminota iri hagati y'itanu na cumi n'itanu kandi nabo umuryango wiwe bonyene bemerewe kuzomugendera n'abana n'umukenyezi wiwe gusa. Niko amasoko yegereye ibiro bikuru vy'amabohero yemereye ijwi rya Amerika. Umunyamategeko Jean Zé Bigirimana twarishije hamwe Tournant la page Burundi afise umwitwarariko ko General Bunyoni atazohabwa ubutungane bukwiriye.
Nuko guhagarika General Bunyoni bitari mu nyungu z'abanyagihugu cyane cyane atazoshobora gukurikiranwa ku vyaha bidasanzwe yakoze, yaba ivyaha vy'amaraso canke ivyaha byo kunyuruza byo gutoteza mu by'ubutunzi abarundi batandukanye. Tukibaza yuko umugambwe CNDD-FDD canke abatwara igihugu kumbure ari akaryo ko kugomba kwigiza kure umuntu biboneka yuko yarasigaye yifata nk'umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu umwanya uwo ari wose. Bikumvikana rero yuko umukuru w'igihugu ashobora kuba agomba kumugiza inyuma ku mwaka inguvu yari afise.
Bigirimana twara Tournant la page Burundi yavuga ko ubutungane bw'Uburundi bwari bukwiye gukurikirana Bunyoni ku vyaha ikekwa ko atana kimwe kivuyemo mugabo bukabikora atagitsure.
Mu kumukurikirana ku vyaha yakoze yakoreye abarundi na cyane cyane ivyaha bijanye n'abantu bishwe, abanyurujwe, abakubaguwe, abantu bafungiwe ubusa, abantu bahunze, abantu banyazwe ivyabo bivanye inyifato igayitse ya General Bunyoni. Ivyi ikindi naco tutoreka kunegura ni ingene umuryango wiwe cancana abana biwe vyavuzwe yuko bariko baratotezwa bahogwa ivyo se yakoze. Tukavuga tuti nta mwana yo kwishura vy'umuvyeyi we yakoze, ariko abandi bose bafite ivyo bagira bashobora kubakurikirana hisunzwe amategeko.
Ubutungane bw'Uburundi bwatangaje mu mpera z'ukwa gatanu ko General Bunyoni yakurikiranwa ku vyaha bitatu nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu zidaciye mu mategeko yishimikije amabanga yari afise. Mu minsi heza umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa yavuze ko kuri ibi vyaha hiyongereye ko gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibirwanisho adafitiye uburenganzira. Ibi vyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpanabyaha c'u Burundi. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika.